Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru Nadia Nkurunziza.
Ndabahaye mwiriwe nchuti bagenzi ba radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa mbere igenekezo rya 2021 ntwara ne mwaka 2022 ndabahaye ikaze mwese muri ano makuru twabateguriye nayo akaba zagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ukuyunguruza mu gisagara cha Bujumbura byamaze kwibonekeza nk'ingaruka yo kubuza amapikipiki na tukutuku gutwara abantu kibonekeza imirongo minini minini y'abarindiriye ico bunguruza abandi amasanamu yandi hakerekana abantu bari kubaranigana mu kurira mu modokari zunguruza abantu mu kanya muraza kuvyumva hari abantu bane bahungiye mu kambi ya Nyarugusu atawuzi irengero ryabo kuva kuri uyu wa Mungu abababonye igihe bafatwa babanze gukubitwa bakwa n'utwabo mu gisata cy'indero naho amafaranga 10,000 ni yasabwe umunyeshure umwe ku gice cy'ishure ku ishure shingiro rya Mutakura mu gisagara cya Bujumbura ayo mafaranga akaba yiyamirizwa n'ababyeyi kuko ari menshi yiyongera kuri basanzwe barihira abana umuyobozi w'ishure akavuga ko ari ayo kubaka igorofa y'iryo shure ndasubiye kubaha ikaze mukanya isase ido nindo jano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze ingaruka zamaze kwibonekeza kubahora biyunguruza bakoresheje amapikipiki na bajaje mu gisagara cya Bujumbura hibonekeza abantu benshi bategereye imodoka ni mu gihe kuri uyu wa mbere ariho hatangura ishigwa mu ngiro y'ingingo y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi ibuza abunguruza abantu gukoresha amapikipiki amatukutuku n'amakinga gukorera hagati mu gisagara cya Bujumbura ni nkuru tubaza Beni Axela Kana
abo basanzwe bunguruza abantu bakoresheje ibyo byuma bavuga ko aho baberetse bakorera gushika nk'isaha 5 mu gitondo cyo kuri wa mbere ufite amera menshi yarafite 3,000 mu gihe bavuga ko ayo masaha baba bamaze kuronka ayo bahabanye n'ibyuma amafaranga bita versement Wingingo y'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi bayubahirije ukuri kwamye abapolisi bari bakwiragiye mu gisagara cyose abanyagihugu nabo ari benshi bategereye abandi basunikana mu kwinjira mu mabus abunguruza ku bituro nk'uko uyu munyonzi wa moto abitubwira
atangiriye tucayivuma turabika hari n'abandi bakoze polisi ari kenshi barabara ryose umengo atagara umengo nibwire moto kubera mu ngagara Araera haragaragara nta kingu bona nta gafuti nta kingu nta na kimwe ni moto kabu abantu gusa azamuta kuna kito gikuba mu carama ni bo bona bagenda n'amaguru bihuta bafisi nta gira namba kuko amazuki nta gira namba aya byarasiraga utrakagare kabiranka abantu ni sindi ni sindi
Abo bunguruza abantu ku mapikipiki tuktuk n'amakinga bamenyesha kandi ko abasanzwe bafise abana ku ishure bagiye guheba kubera kutabona amafaranga yo kubarihira bakagira mbere n'amakenga ko nabanye na mazu bagiye kubasohora bagasaba ko iyo ngingo yofutwa ku neza abanyagihugu bose tubibutse ko ingingo yo kubuza gukora mu bibanza bimwe bimwe abunguruza abantu n'amatuktuk amamoto n'amakinga yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Jean ko buca asigura ko ari mu ntumbero yo kugabanya amasanganya mu ibarabara y'imonogoje ingingo yafashwe kwa 2023 ukwezi guheze kwa kabiri
Arakoze Beni Axela Kana impunzi zine z'abarundi bahungiye mu kambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania zarabuzwe irengero kuwe Imana amakuru atangwa na bamwe mu baba muri iyo kambi havuga ko banyurujwe n'abakozi b'iperereza b'ico gihugu ayo amakuru havuga ko imbere yo kubatwara babanje kuba bohereza igufa babaka n'ivyabo bari bafise ido nido na Trifine kani wabo
abo barundi b'impunzi bafashwe bakanyuruzwa ni Ntakiruta Imana Frederic Juma Yesaya hamwe na niyo mwungere Elifaz Abo nabo ngo nabakozi bamashira hamwe n'imihora yo gutuma tumanako bikorera muri ico gihugu ngo bo bafashwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza rw'igihugu ca Tanzania baraburizwa igufa bakibwa n'ivyo bafise
babana bigera kubabaza abarinzi kandi bakorera iterereza ry'iki gihugu nibo bongeye kugaruka gufata abantu baca barasomba umwe umwe kumwe byatangura rero baraye baje batabafata baitwa abawakara barabayora uwo twirutse araye bamutwaye kandi aho no kujya kuvunagurwa no kumunyaga utwiwe twose ntamvu n'imwe yumvikana babafatira atari uko baguma baperereza umuntu ariko arakora utuntu n'amahera yoba ngezeko nuko ati fate ngo ibi bintu rero byari bigiye gutuma impunzi zinanirwa kuba inyuma kandi
bamwe mu mpunzi bavuga ko naho bagenzi babo baba bagirizwa amakosa ntibumve ingene botwagwa hanze y'ikambi kandi hariho igipolisi muri iyo kambi gishobora kubatunganyiriza iyo batwawe inyuma y'ikambi ngo nta n'umwe yemerewe kuja kuraba uwiwe babona ko uko ari uguhonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi
twariyumviye amakosa abantu baba bakara abo babakora cyane kira muntu wese amakosa yokora bitorera ku gipolisi gicungera umutekano w'ikambi mpaka umuntu abanza avanwe mu ikambi atwagwe inyuma niyo atazoza kurara wiwe turabona neza ko ari uguhonya amategeko mpuzamakungu
basaba igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR guhanura abategetsi b'igihugu ca Tanzania kureka guhohotera impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu radio inzamba ntitwashoboye kuronka Siasa Mamjenje arongoye ikambi y'impunzi ya Nyarugusu kugira ngo atubwire iyo izo mpunzi zatwawe n'ikizirindiriye
Trifine kandi wabo na urakeneye cyane mu gisata c'ubutungane naho imyaka ine irarumanye Clement Nkurunziza afunzwe uwo yahoze arongoye ishyirahamwe ry'abanyeshuri bo muri kaminuza Asere yagerezwa ko ari we ari nyuma y'ubwicanyi bwahitanye abanyeshuri b'abahutu mu nyubakwa z'uburaro bwa kaminuza ku Mutanga hari mu mwaka w'1995 ariko Clement Nkurunziza yamye hakana ico caha akavuga ko ahorwa ubusa yiyamiriza ihonyangwa ry'amategeko ryagiye rirarangwa urumurubanza rwiwe ihonyangwa rikaba rinemezwa n'abahinga b'amategeko nko kumwankira kumvirizwa n'inzego zotegerejwe kumvirizwa urubanza rwiwe reka iyo nkuru tuyibaze Josephine Johnson Nkunzimana
Clement Nkurunziza avuga ko amategeko yahonyanzwe kuva fatwa ku igenekezo rya 2022 ntwarane 2018 acururuka indege avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ico gihe nta mutahe n'umwe wamurondera umutahe uza gusohoka inyuma y'indwi zibiri apfungiwe mu iperereza bisigura ko babanje kurondera ico bamwagiriza kugira bamufunge inyuma y'urubanza rw'impaga yaciriwe na Senare Nkuru ya Mukaza inyuma y'imyaka ibiri afunzwe mu ibohero rikuru ry'Ingozi Clement Nkurunziza yavuye yunguruza urubanza muri senare isubiramwo imanza ya Mukaza ariko abahurikiye mu ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu baca basidukana n'iyonka baza guhagarika urubanza kuva icyo gihe Clement Nkurunziza ntiyahengeshanije kwandikira ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu eka n'umukuru w'igihugu yerekana akarengane ariko arakoregwa kubw'umushikirizwa manza Vitali Nshimirimana ngo urwo rubanza rwotegerejwe kuja mu minwe y'umugwi CVR
Clement Nkurunziza ivyo bamwagiriza bitegerezwa kwigwa n'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR ibwizwa rero ribugenga rivuga yuko igihe bariko barakora amatohoza ku bwicanyi bwabaye mu kiringo bategererezwa gukorerako yuko imanza zose ziraba ibyo bariko bariga zica zibanza zigahagarara muri iki gihe rero urubanza ruriko ruramuhama rwatezwa guca ruhagarara akarekugwa hanyuma akazokumvirizwa n'uwo mugwi
kubwa Vitali Nshimirimana ifungwa rya Clement Nkurunziza ritumwa n'uko ubutegetsi bushaka uwo bwegeka ku ico caha c'ubwicanyi bwabereye muri kaminuza mu ijoro rya 11 rishyira rya 12 muri Ruhenshi 1995 uwo mushingwa manza akavuga ko ubutungane bugumiza Clement Nkurunziza mu ibohero kubera budashaka kurondera ukuri
yaba abacamanza babishoboye cyangwa babishaka gukora amatohoza bo bagirye abantu benshi hariho benshi babibonye cyangwa bafise icyo babizi ko bagatanga ibyemezo bakavuga babikoze bakavuga n'ingene byagenze
Clement Nkurunziza avuga ko yotegerejwe gukurikiranwa yidegembya kubera kuva ku igenekezo rya 26 Ntwarane 2021 urubanza rwahagaritswe ku ngingo ya Senare y'iyungururizo ya Mukaza. Clement Nkurunziza yagirizwa kuba yari akirongo ishyirahamwe ry'abanyeshuri ASER ico gihe cy'ubwicanyi, ariko ico gihe we na komite yiwe bari bamaze amezi abiri basubiriwe.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu banoze urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara, bigatuma uyirwaye adasinzikara. Byongeye, ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenerwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara, harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba, agateka kawe.
Tubandaniza no makuru mu bumanuko mu ntara ya Bururi. Abanyagihugu bo ku mitumba yose igize iyo ntara basabwa kurima inyovu zirimo inshinge, bongere baca ibiti by'imikaratusi bahatera ibindi bitanywa amazi menshi atari uko ngo ayo matongo azohabwa abandi bashoboye kuyarima. Ivyo biri mu rwandiko rwa Buramatari w'iyo ntara, ahavuga ko ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo rizosuzumwa kandi ku wa mbere ruheshe uyu mwaka. Ingingo ya Buramatari kaba ije yisunga ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu ntara ya Rumonge mu gihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'umukenyezi. Ni inkuru twateguriwe na George Nimenya.
Muri urwo rwandiko rwa Buramatari w'intara ya Bururi, Colonel Leonidas Bandeza Maso atazira kirenge yanditse asaba abanyagihugu arongoye kurima imitumba yose iriko ishinge, agategwa ko ibiterwa bitandukanye bakongera bagaca n'imikobeko. Abadashoboye kubikora uko amatongo yabo azoheza asubizwe muri leta, maze ahabwe abashoboye kuyatunganya nk'uko urwo rwandiko rubyerekana. Jokete risaba kandi ko imikaratusi aho iri hose icibwa igasubirizwa ibindi biterwa avuga ko bitanywa amazi menshi. Abwira ko amenyesha ko abajejwe uburimi n'ubworozi muri iyo ntara bazoheza bakayifashanyamo. Iyo ngingo ya Buramatari ije kunganira ijambo umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije ku kibuga cy'umupira cya Bukiriro mu Rumonge mu gihe hari ko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi.
Mu ntara ya Muganga bigashinge byose dukureho ujya mukaratusi no kutunywera amazi gusa, tera ibiti bibana n'ibiterwa, hanyuma bigashinge mu rihindu ibyatsi biribwa. Hariho abantu iyo tuyagamba umukaratusi babona twarimwe amabera, babwiye ngo umukaratusi nicyo giterwa mbumbarugo bafite. Ise tani zikwa kisi uchiwa mkaratusi uzotula kutane zina kinga genda leo kate ukwe mkaratusi uchuli mimiraya ukule mimiraya uchuli misoya ukule misoya ulimi mizumu ukule mizumu ulimi migoli zangaratusi uchuli kutwita umaze kukwiza mahe nchulo zine kurusha uko wali kukwiza zangaratusi.
Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarima igiterwa cy'umukaratusi ngo bataba bashaka kwiteza imbere, ahubwo ko baba ari binebwe amatongo y'u Burundi bagaca bayapfisha ubusa.
Umuntu wese yizeye umukaratusi ndashaka ikinebwe mutinya kurima amatongo y'u Burundi bagaca bayapfisha ubusa. Imana yari yaduhaye ngo tuyarime. Gutinda ibidukikije no guca imikobeko ihangiro amazi y'u Burundi atereza gushika mu nzuzi arongoroke, ni ukuvuga azoshika mu nzuzi agiye aranyengetera mu kuzimu, gutyo isi isigume ifite akabombera. Tukaba tuyishimiye.
Ingingo ya Buramatari w'intara ya Bururi, Colonel Leonidas Bandeza Maso, batazira kirenge ishyirwa mu ngiro ryayo rizosuzumwa kuva ku wa mbere ruheshi uyu mwaka.
Urakoze na wewe George Nimenya. Mu gisata c'indero imyidogo ngo ni myinshi ku bavyeyi bafise abana ku ishure shingiro rya Mutakura, aho umuyobozi w'iryo shure asaba abasaba gutanga amafaranga 10,000 ku gice c'ishure yo kubaka igorofa y'ishure. Bamwe mu barezi barereye aho kuri iryo shure bakabona ko ayo mafaranga ari umurengera, bagasaba umushikiranganje w'indero gutora umuti w'ico kibazo. Ni inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Nkuko amakuru dukura ngaho kumutakura vyemiza ababyeyi bavuga ko iyo ngingo yo gutoza amafaranga 10,000 bagumye bayiyamiriza kuva mu kwezi kwa 11 umwaka uheze aho uwarongoye iryo shure yabahamagara kugira biga ingine bo kubaka ishure rigeretse 3 etage mu Gifaransa bakavuga ko batansi iterambere ry'iryo shure no kugira ngo abana babo bige neza ariko ko ayo mafaranga 10,000 batangishwa uko igice c'ishure giheze ari amafaranga menshi na cane cane ko babyeyi baba fisa abana benshi bafise na mikoro make
twebwe tumaze igihe turiko turakwa amafaranga yo kubaka ishuri ishuri tudashoboye ikorofa igerekeranye zitatu ibintu twebwe tutari gushobora ababyeyi turiri kuri ikofumbu takura na jewe na unikura umwana wanje arashobora kuja mu ishuri atafunguye mugabo ab'10,000 ngo ndabitange ku gice fisa abana bane nabaramumbwiraho no kuri 40,000 ku gice nzoriha ntagira n'icyo ngaburira umwana si jewe jenyine ababyeyi bose bo kuri kufunga takura bariko baratabaza mudutabare twebwe tuzi ko abana basanzwe biga ku buntu mugabo uyu munsi sinzi ko iryo shuri ryabaye pri biraturengeje
ababyeyi bagasaba umushikiranganji w'indero gufata icyo kibazo mu minwe
turasabye ubuho rero aho bigeze ntoroshe umuyobozi yarakanaga yarabwira abanyeshuri yuko umwana atazobara ariha amafaranga y'ishuri yo kubaka iryo shuri atazobwikwa amanota umushikiranganji bantu mwese mujejwe indero abana bacu ntibakorera ubusa amezi 3 yose turakomye amashi turatabaje leta mvyeyi leta nkuzi iturabira ivyo bintu
radio inzamba tukaba twarondeye kuri telefone ngendanwa Bigirimana Paul arongoye iryo shure nshingiro ryo kumutakura ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwishura
arakoze mugenzi wacu Vanessa Muhiteka mu gisata c'inkino mu nkino zo kurondera imigwi izokina ihiganwa ry'u Burundi muri basketball yitwa Viva Basketball New Star niyo iri mu kibanza cya mbere vyifata kibanza inyuma yo gutsinda urunani ku manota 60-58 muri handball naho igikombe cy'igihugu mu bagabo catwawe na SOS mu bigeme naho gitwarwa n'umugwi wa Sisters imigwi 8 nayo izokina igice cya kane gishiri cya nyuma mu mupira w'amaguru yose yarayimenyekanye idonido na Valerie Mucho
mu mpera y'ino ndwi irangiye harabaye inkino z'igice cy'umunani gishiri cya nyuma mu nkino z'igikombe cy'umukuru w'igihugu zitanga uburenganzira kutwaye icyo gikombe bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe wabo mu nkino 8 zakinywe hinjiye ibitsindo 24 imigwi 8 yashitse kuri iyo ntambwe ni Buja City, Rukinzo na Burundi Sport Dynamique imigwi yo mu gisagara cha Bujumbura Flambeau du Centre na Musongati imigwi yo mu ntara ya Gitega Bumamuru yo mu Cibitoke Le Croco yo mu Rumonge na Aigle Noir y'Imakamba muri basketball naho mu nkino zo kurondera imigwi izokina ihiganwa ry'u Burundi bwose Ibujumbura New Star yatsinze urunani ku manota 60-58 uwo mugwi ucufata ikibanza cya mbere zifata kibanza mu zindi nkino Dinamo yatsinze Mutanga United ku manota 101-68 uwo mugwi ubu ukaba ufise icizere cyo kuzokina iryo higanwa ry'u Burundi mu gihe wotsinda urunani mu rukino rwa nyuma rwo mu mpera y'inondwi Kene nayo yirahiye muzinga mu kuyitsinda ku manota 102-68 hagati mu gihugu naho Young Eagles yatsinze Tigers amanota 65-47 Brothers nayo itsinda Jiga yorohewe cyane ku manota 93-40 muri handball naho hari haramutse hakinwa kuri uno w'Imana inkino za nyuma z'igikombe cy'u Burundi mu bagabo catwawe na SOS itsinze Golden Team ku bitsindo 29-24 mu gice cya kabiri giciri cya nyuma Golden Team yari yatsinze Brothers ku bitsindo 24-22 nayo SOS yari yatsinze Intwari ku bitsindo 25-24 uwo mugu rero mu Ngagara naho watsinzwe urushijwe igitsindo kimwe abawurongoye bamenyesha ko uno mwaka icyifuzo cyabo ari kuba uwa mbere kugira babishike ko ngo bazogura abakinyi beza bo muri kano karere uwo mugwi ukaba ushigikiwe n'imvukira za Ngagara mu kwezi kwa gatandatu bategekanya kuzokina inkino za gicuti n'imigwi yo mu Rwanda Mubigeme igikombe catwawe na Sisters itsinze Fleur du Nil yo mu Rutovu ku bitsindo 24 kuri 16. Fleur du Nil mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma yari yatsinze Rumuri ku bitsindo 20 kuri 18 na ye Sisters yatwaye ico gikombe yari yirahiye Avenir mu kuyitsinda ibitsindo 31 kuri 12.
Barahimuco turagushimiye cyane ni no ngaha duciye dusozera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese abari ko baradukurikira abadufashije kuyegeranya mwakoze cyane Diane Nkurunziza nari kuri micro kaba ndabakengukiye ndabifurije amahoro iwanyu no mubanyu naho utaha.